papa. Ivyo ukora biravyo meza. Tu ouvres les yeux et tu guéris les cœurs. Et tu changes les nuits en lumière.
Ukubonya bo nubuzima witara ritazima umurika imbere y'ibirenge sinzimire nakubonye ukora wara man cannot do ntiwivuguruza ntumeze nk'abantu. Greatness, greatness is yours. Imbere, imbere y'ibibazo ndiho. Greatness, greatness is yours. Ntiwabaye hariko ni wewe kubaho.
Ndibuka ibyo wankoreye mana yanje. Ndibuka ko wabikoranye urukundo. Waranduranije ndabizi.
Ndabizi.
Warampezagiye ndabizi.
Ndabizi.
Oluwa dadi. Ndagushimiye dadi.
Sinamuzi, arekuru wa mizeye. Sinamuzi, yisubiramo iwe.
Simba sirenzi bihumbi nabonye ukuboko kwawe mu buzima nakubonye unkurira hutsurimbi jamaye semezo mu mutima sivyo bambariye nivyo niboneye nabonye ukora ibirenge ivyo nasengeye uwakwizeye ntabwo yamaramaye oluwa
ndibuka ivyo wankoreye mana yanje.
Give me.